mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Jodiane na Hazwe ndongo ibiganiro vyuno mwanya.
Mu muhanda hari turonko tw'abanyamaguru aho bagomba kwambukira. Turonko rero tuteze ibibazo kuko abanyamaguru bo bahageze bumva ko babanka bageze iwabo mu rugo bakahagarara mbese ugasanga bishye bicase mu muhanda.
Uyu ni umwe mu bashoferi bo mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko abagendesha amaguru bataborohereza. Turabigaruka ko handi hatumwe hagufi y'amaradiyo yanyu. Tubafitiye kandi n'ivyerekeye ibiganiro bihuza Abarundi vyabigiye gutangura vuba mu ntango za kino kiganiro. Aiko mbanze ndabwire muri make kuko no wa mbere perezida wa Amerika Donald Trump aza kubonana na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin. Trump yavuze ko nubwo biruka atacizera afise yuko ibyo aza kuvugana haza kugira ico bivako. Ni mubonano wabo uza kubera muri Finland. Nta nubwo atavyinshi mu byo abategetsi baza kugaruka ko biramenyekana binugwanugwa ko bashobora kuvugana ku byagirije iby'uruhara Uburusiya bwo bwaragize matora yashikanye Trump ku butegetsi. Iyo nama ya mbere mbona nkubone hagati ya Trump na Putin ibaye mu gihe Trump aheruka kwifatira mu gahanga bamwe mu bategetsi ba Buraya n'Uburusiya. Ejo kwa Mungu yanabwiye ikinyamakuru cyo muri Amerika CBC ati nibaza ko dufise abansi benshi. Bamubajije uwo mwasi wa mbere avuga acavuga yuko yibaza ko ishamwe ry'umwe bwa Buraya nubwo abandi batarikeka. Yongera ko n'Uburusiya nabwo bushobora kuba buri mu bansi ba Amerika. Ibihugu bitanu vy'i Buraya vyemeye kwakira zimwe mu ngenzi zishika ku 450 ziriko ziratabagwa n'ubwato bwa gisirikare ku kivuko ca Sicile mu Butaliyano. Ivyo vyaraye bitangaje n'umushikiranganje mukuru w'Ubutaliyano ku munsi w'ejo. Mu bihugu vyavuga ko bizokwakira izo ngenzi harimo Ubudagi, Espagne na Portugal. Bakaba kandi bemeye kwakira ingenzi 50 muri buri gihugu. Kwa gatandatu Ufaransa na Malta bari bemeye ko nabo bazokwakira ico gitigiri nyene. Yamara Republika ya Czech yo ntiyitavye ako kanama ko kwakira izo ngenzi. Bakavuga ko uwo mugambi wo gusangira izo ngenzi ari nzira igana mu kuzimu. Ubwato bumwe bw'ishirahamwe ry'umwe bwa Buraya hamwe n'ubundi bw'igipolisi c'u Butaliyano gicungera imbibe bwempi bwatabaye izo ngenzi bwari bumaze iminsi butemerewe gushika ku kivuko c'igihugu c'u Butaliyano. Muri Ethiopia kuno amunga abantu 2000 bari mu munezero ntangere aho abategetsi bivyo bihugu bagwana munda mu birori byo guhimbaza amasezerano y'umwumvikano hagati ya Eritrea na Ethiopia nyuma y'ikiringo c'imyaka 20 ivyo bihugu bidacana uwaka. Mu ijambo yashikirijweje n'ibigumbagumba vyinshi umukuru w'igihugu ca Eritrea yabwiye abanyetiopia ati ndugure twamugina ugwanko amacakubiri ukwikekana ubu vyose biraheze. Twiteguriye kwifatanya namwe kugira ngo dutere intambwe. Ubu nta muntu n'umwe ashobora kutunyaga urukundo twongeye kugira hagati yacu. Umushikiranganje mukuru wa Ethiopia nawe Abiy Ahmed amusubiza acagira ati uguharira biraruhura ukumvikana biraruhura ivyumviro. Ivyo tuvuze ko twahanye imbabazi tukongera tukunga ubumwe dushatse kuvuga yuko twahisemo inzira yo guhadira no gukundana ndugaye twamugina. Ivyo bihugu vyompi vyemeraniye kugurura ibiro vy'ubuseruka bwavyo vyari vyarugawe bugurura kugira ngo iyo migenderanire ishobore kubandanya ikomera n'imbibe zigiye kugurwa vuba. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muyumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves ku muhingamo ni 25, 31 na 41. Ku mugoroba ho ni metero 19 na metero 22. Ahandi mushaka kumva Ijwi ry'Amerika ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Turi no kuri Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze ibiganiro bihuza leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo bigiye gusubira gutangura hayo makuru ijwi ry'Amerika ryakesha isoko ryayo mu biro by'umuhuza w'abarundi Benjamin Mukapa gemeza ko vuba uwo muhuza nabo bakorana bateguye urugendo rwo guhura n'umuhuza mukuru ariwe perezida w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu akurikiranira hagufi z'ivyo biganiro Pierre Claver niyo nkuru
Umwizero ni mwinshi ko ibiganiro bihuza abarundi bigiye gusubira gutangura vuba uko niko umwe mu bari mu biro by'umuhuza w'abarundi Benjamin Mukapa yabibwiye rya Amerika ibyo biganiro birongowe na Mukapa yabuze atwara igihugu cya Tanzania byaheruka kuba mu kwezi kw'12 umwaka uheze amakuru yo kwizera avuga ko muri yandwi umuhuza Mukapa hame nabo bafashanya mu biro vyiwe bazobonana mu nama idasanzwe no muhuza mukuru ari we Yoweri Kaguta Museveni atwara igihugu cy'Uganda anda intumbero nkuko isoko ryacu ry'amakuru ribivuga no kuvuga ningene ivyo biganiro byosubira gutangura vuba kugira ngo uno mwaka uhere byamaze gusozerwa bitekanwe kwa zoca hatangwa n'amatarike hamwe n'ikibanza ivyo biganiro bizoberako waduhaye amakuru avuga ko abahuza bagira abasheme nguvu kubera umwe bwa Afrika buheruka kwerekana ko imyaka itatu yose iheze ivyo biganiro bitanguye atakintu kiboneka birashika ko nk'uko twara komisiyo y'ubumwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat yabivuze Ubumwe bwa Buraya nabwo bwongeye ko kw'ibyo biganiro bikwiye kuva mu muryango wa Afrika y'ubuseruko bikaja mu minwe y'ubumwe bwa Afrika kugira ngo abanyaburaya basubire gutanga ifashanyo y'uburyo Gushikubu umuvugizi w'umuhuza Makocha Tembele ntacarashikiriza kuri uwo mubonano wa Mukapa na Museveni utegekanijwe muri yendwe ku kibazo cy'u Burundi umwe mu batavuga rumwe na leta ari mu gihugu yemeje ko ayo makuru amaze kuyamenya yamara ko azovyemera neza amaze kumenya amatariki ntabanduka y'ibiganiro kuko bimaze kuvugwa akatari gake mu nyuma bigasiba yamara kuri we ivyo biganiro vyo kwihuta kuko amaze kuvugwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho ishaka gutera u Burundi atekumbure twokinga amaraso ataraseseka ku Rwanda rw'abatavuga rumwe na leta bari hanze bobo bavuga ko ataco babizi ko umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD nawo wifuza ko abahuza burangiza vuba ibyo biganiro bibera hanze y'igihugu mu kwezi kwa gatandatu guheze Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yavuze ko icyihutirwa ari gutegura amatora yo mu mwaka w'2020
dusabye ko umuhuza w'abarundi Yo fasha kugira ngo ivyavuye mu biganiro by'abanyepolitike biheruka kubera yarusha bishigwe ko umukono vuba kugira ngo ntagire igisubira gusamaza abarundi mu gihe bariko bashira mu ngiro ibwirizwa nshingiro bitoreye umugambwe CNDD-FDD uri yemeje kubandanya ugendera ivyiza byawe n'amasezerano yarusha nkuko wabikoze kuva ushikiriye uburongozi bw'igihugu wiyemeje kuzokwamana ntaryo ugwanya intwaro zamuka handi atari mu matora ni muri yo ntentumbero umugambwe CNDD-FDD uteya kama abanyepolitike bose iyo bari hose kuza kwifatanya n'abandi mu gutunganya urupapuro rw'inzira ruzodushikana ku matora y'2020
Mu myaka itatu iheze ibyo biganiro bitanguye nta na rimwe leta n'abatavuga rumwe nayo baricarana ngo bahangane mu biganiro amaso mu yandi hadasevye bamwe hasiba abandi leta yagiriza abo batavuga rumwe kwidashobora kwicarana nabo kubera bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 amakuru yerekeye ibiganiro bihuza abarundi asubiye kunugwanugwa inyuma y'aho umukuru w'igihugu ahari Petero Nkurunziza atangaje ko mu mwaka w'2020 atazosubira kwitoza umugambwe biwe nawo ukongera ko ko biteguriye gutanga undi mukandida muri ico kibanza Pierre Claver niyo nkuru I Kigali ku bwijwi rya Amerika
Pierre Clavernier nkuru arakenuye amakuru ku Burundi duce tuyabandaniriza mu gisagara ca Bujumbura kivugwamwo igwirana ry'abavuza imiti kama naho abayikoresha bemeza ko ibavura neza abahinga mu by'ubuvuzi barasaba ko haba ivyirwa bicukumbuye kugira ngo umuntu amenye urugero iyo miti ikorera ko nimba by'ukuri ikora inkuru turazumenyesha amakuru w'ijwi ry'Amerika I Bujumbura Raymond Zimana
Amibe nabajya bana bagwaye biherehere nahaje bawuzuye inda nahaje
ubibanza bitandukanye cyane cyane bihuriramo abantu benshi mu gisagara cha Bujumbura haba hafi y'amasoko ekana mu masoko hagati ari makomi yatandukanye y'igisagara cha Bujumbura haboneka abantu badandaza imiti kama abavuzi bemeza ko uyu mwuga bawigishijwe na basokuru eka mbere n'ishyirahamwe barukiyemo
Sio tu kwa vizu na baso kuhuzwa wote kwa lino baadhi kujize tuchilia wa na kwa zatua tujeenda na tuwe sisi silaha moja tu ni afra tarabu kwa vitu rasika abanu mirongo tatu muna ni niko tungana.
Naho abo bavuza imiti kama kenshi bahinguye mu bisoromwa mu ishamba canke mu byo bahinguye yakoreshejwe bitandukanye bemeza ko atanyigisho baronswa bavuga ko iyo umuti uhindutse umugwayi bamuhindurira kandi bagatunganiriza neza ubituye.
Ikigo cyashobora kumuhindurira kandi bikagenda neza oya ntushobora kumwankira uko twaguhaye niko ushobora kukoresha uko nyene turabatunganiriza neza bikagenda neza n'abana bacu bari mu mashuri bamwe turabigisha imiti kugira ngo ze bayiwandare
kiretse abo badandariza hasi hari abandi bamaze kumenya ubuhinga bwo guhingura imiti kama bahurikiye mu ishyirahamwe programme thérapeutique naturelle mu rurimi rw'igifaransa abo nabo bemeza ko ivyo bakora bivisa karusho kuko biba bikoranye isuku Epipode niyo nkuru numwe mu barongoye iryo shyirahamwe
cyo bita aloe bamwe bacitinga gari moringa igisuru orti grande bakoresha ibyo bita time ibyo bita romare bakoresha indimu bakoresha ibitunguru amakaroti sesame inyantete nka soya twebwe ibintu byacu tubitegurana isuku kabishyira ahantu hameze neza kuburyo udashobora kubishyira ku rutsuba mu ivu n'ahandi hatandukanye kuvuga ibyo wacu ni ibintu kama mugo bikozwe mu buryo bw'iterambere
mwishyirahamwe ry'abahinga mu by'ubuvuzi naho bemeza ko ubuvuzi kama buhurumbirwa n'abarundi benshi basaba ko bicigwa kugira hamenyekane imiti ivura n'urugero bayifatirako muganga Renova ntagera biri arongoye ishyirahamwe ry'abaganga b'abahinga mu Burundi
abantu benshi barayirukira mbere benshi niyo bananiwe mu byo kwa muganga bi conventionnel na medicine moderne baca bagenda muri iyo miti hari n'abadashobora no gushika kwa muganga kuko uvuza umuti w'ikirunda kwemera kuzokira ijana ku ijana ariko ntaba nawazi ibyo ikora kuvuza rero iciza nuko iyo miti yose abayifise bayitanga ngo yishyira habona abashakashatsi abahinga bakabafasha kwemeza kwikora babonye kwikora bakamenya nizihe ngwara ivura bamaze kuzimenya izo ngwara umuntu yonywa amacupa ngahe canke inkurikizi mbi arengeje zibizihe ivyo byose bikamenyekana
mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu baremera ko imiti kama ivura Tarende kuma narongo yibwo bushikiranganje yemeza ko bugiye gukora uko bushoboye kugira abavuza imiti kama bashigwe mu bigo bakoreramwo kandi hashingwe n'amategeko agenga ico gisata
imiti kirundi ahane na nyene iravura mugabo ntiraja ku rugero shora kuvuga tuti ati amadozi byo biragoye mugabo haje uvuza imiti kirundi hari haba maze kuja mu mashira hamwe murazi nkabaje abibutare hari muyinga abo rero tuba turangire tugakorana n'abajejwe kugira ngo tubahe aho bakorera turabuka ivyo bakora atasho vyonone ya magara ya benegihugu ico gisata turo turarangira dukorana n'abajeje intwaro kugira ngo turabe ingene ico gisata naco nyene nimba ari bishoboka gitezwe imbere mugabiciye mu muco hariho amategeko abigenga
Nata rutonde rw'amashyirahamwe y'abadandaza imiti kama ruriho icyigwa cyakozwe mu mwaka wa 2004 cyerekana ko mu mazu adandaza imiti 25 imiti ikozwe mu buhinga kama muri ayo mazu y'ubudandarizo yakoreshwa ku bice 64% I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi bakunze ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,400, ibihumbi 15,675 n'ibihumbi 12,530 naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640,000 9,070 1,070 13,630 nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Tubandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda aho hagiye hubakwa imidugudu yihariye yagenewe icyicaro cy'abasigajwe n'inyuma n'amategeko. Aba bahoze bitwa abatwa, bamwe muri bo batunga gatoki ubu buryo bw'imiturire nk'imwe mu mpamvu ituma badatera imbere, ahubwo bagakomeza gukoregwa ihezwa. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima aratugezaho ibindi kwino nkuru.
Ibibazo by'ubukene n'isuku nke, indwara ziterwa n'imirire mibi mu bana n'ababyeyi, umubare munini w'abatajya mu ishuri, ibi ni ibibazo rusange uhura nabyo ugeze ahatujwe imiryango y'aba bahoze bitwa batwa. Inzego nkuru z'ubutegetsi ntizishidikanya ko iki cyiciro cy'abanyarwanda gikomeje gusigara inyuma ugereranyije n'abandi baturage. Sena y'u Rwanda ubwayo yashyizeho komisiyo yihariye ikomeje kuzenguruka mu gihugu hose ireba ibituma aba batarenga umutaru ngo bave mu bukene, nyamara bivugwa ko hari gahunda nyinshi za leta zashyiriweho kuzahura imibereho yabo. Kimwe mu bibazo bikomereye imiryango y'abasigaje inyuma n'amateka aho igenda ituzwa hirya no hino mu gihugu, harimo n'ivangura cyangwa sihezwa na n'ubu bagikorerwa n'abandi baturage.
Usanga benshi bari kutunena, ugasanga bari kutubwira amagambo nyine yayandasesemeza, nyine natwe tukarushaho kwegera inyuma, tukavuga ati buri uriya muntu tushaka kwegera akashaka kutwereka ko tudakwiye kumwegera, turaguma tumwegere ubundi herezo rirabirihe, bigatuma natwe twiheza.
Kuri bamwe mu bagezweho n'iri nenwa cyangwa sivangura, ingaruka ni nyinshi kuko uretse n'ipfunwe bibatera, hari nabi ngo zasenyutse.
Ubuzima mbubamo banena bamvuga batuka umugabo wanjye bankumuntu akaza ati ngwino hano nkubwire, bakamujyana muri sentare ahantu ntaza ati uriya murwa ntitumushaka utaramwirukana ntabwo tuzumvikana nawe, se ko namaze gusezerana ati ntabwo tubyumve, amaze kutwara ndibeye y'amezi abiri umugabo inama zaramwuzuye kuko ntawunanira umushuka, umugabo nibuka yantaye.
Aba baturage baratunga gatoki uburyo bw'imiturire bwo gushyirwa mu midugudu yabo kwabo nka kimwe mu bitiza umurindi bihezwa n'inenwa bakorerwa, bakagaragaza ko ibyo bidashobora kurangira mu gihe bagituzwa uko.
Nibajya kubona yuko umuntu bashaka kumuteza imbere cyangwa bashaka kuba bamwubakira, bareho umudugudu urimo abantu bavangavanze natwe batuvangiremo abantu, tujya tujya gusura abantu ibunaka tubasanga mu bandi banezera nywe natwe baze badusanga tunezeranywe, ejo hazaza byadukundira habaye heza, babana bakuze bisanga mu muryango bari gutemberana n'abandi bana batari bamwe nabo, naho y'ubundi yabavuye ku kigo bakaza batahi iwacu abaturanyi bo hakurgiriye akavuga ati hariya ni kubashigajwe inyuma n'amateka, babana bagomeza kuzamukana iyo myumvire bakumva burya hari ikintu gihejwe hagati yabo na bari y'abanyarwanda bahoze basabana ku ishuri.
Imiryango ivuga ko iharanira inyungu zabo basigajwe inyuma n'amateka ha mu Rwanda nayo igaragaza ko uretse no kubiha imiturire ituma abo basigajwe inyuma n'amateka bakorerwa ivangura n'abandi baturage inabadindiza mu iterambere. Bwana Gatera Jonathan, umuyobozi w'umuryango uharanira iterambere ry'ababumbyi mu Rwanda koporwa, twavuganye ku murongo wa telefoni.
Abayobozi turabona bo tukereza kwibakangura ko gutuma baturabonye neza byo bibitse mu gusubira inyuma, ntabwo ari mugenzi w'iterambere ari kubona, ntagara n'ibindi kubuye n'ibi mbese nzo ngo nawe nigire n'ikibazo akidayikoraho, ariko aturanye n'abandi niyo aturanye undi muturage azohagira umwana hanyuma nabone ko nawe yuhagira uwe.
Iki kibazo birasa naho inzego z'ubutegetsi bwite bwa leta nazo zatangiye kubona ko gikomereye iterambere ryabo bahoze bitwa batwa. Madamu Uwimana Konsore ahagarariye komisiyo idasanzwe ya Sena y'u Rwanda yashyiriyeho gucukumbura ibibazo iki cyiciro cy'abaturage gifite, aharagaragaza icyo bagiye gukora.
Icyo ni icyifuzo natwe twakomeje kugenda tugaragaza mu by'ukuri, iyo ufite umuco ukabyuka n'umuntu usanga uwo muturanye afite umuco umeze nk'uwawe, niba uzi ko umwana atiga utabona ko wa mugenzi wawe yiga mwese mugira ngo niko ubuzima bumeze, ni nabyo biri mu byo dutekereza Sena izajyaho inama ko aho batuzwe baturana n'abandi kugira ngo babashe kumva ko ubuzima bwabo bwagenda buhinduka buhoro buhoro.
Nubwo nta mibare yavuga igaragaza umubare nyirizina w'aba basigaje inyuma n'amateka, imiryango iharanira inyungu zabo ivuga ko barenga 35,000 batuye hirya no hino mu Rwanda. Abenshi muri aba bagiye bubakirwa na leta bagatuzwa mu midugudu bisangije ukwabo, aho bibaye ngombwa bakanagezwaho gahunda za leta zigamije kuzahura imiryango ikennye kurusha iyindi. Mu gihe uko umwaka utashye inzego za leta zigaragaza imibare y'abavanywe mu bukene bukabije n'izo gahunda, ariko benshi muri aba bahoze bitwa batwa bo bakomeza gukena, ndetse umubare munini wabo kuri ubu urabarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe cy'abamenyerwa buri kimwe na leta. Temistoke Mutijima, ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda, ya nkuru nari naciye ku masonga nkitangura aho bamwe mu bashoferi barimo n'abanyamahanga bidogera abagendesha amaguru ko bataborohereza, umva uko babwiye umunyamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana.
Abanyamaguru ahantu badusumbuwa ni hano ku munzira z'abanyamaguru, harimo abahagera bagahagararamo bigahombwa ko tuhagarara, ntibanye ntibakurikiza amategeko yabo ngo banyure mu muhanda neza nk'uko byemejwe, bajya batubongamira. Ahandi bakunda abanyamaguru bagunda kutubongamira cyane cyane abanyeshuri, mu muhanda hari turonko tw'abanyamaguru bagomba kwambukira. Turonko rero duteza ibibazo kuko abanyamaguru bo bahageze bumva ko ari nk'abagezi iwabo mu rugo bakahagarara, mbese ugasanga bibishe situation mu muhanda.
Kila mmoja ni mbota madereva. Sasa sijajua kama raia waliambiwa wasipishe magari, sasa hatujui hii taratibu.
Ikibazo duhura nacyo nk'abashoferi wagira ngo abaturage babujwe guhigamira imodoka, sinzi niba leta ibona ko tubangamirwa. Nk'urugero iwacu muri Tanzania, abaturage batinya imodoka nk'uko batinya intare, iyo bayibonye baritaza bagaca kuri gatambuka. Ariko ha mu Rwanda ho ntibahigamira rwose, baratugora urwana no kubakwepa mu mihanda mito kandi y'amakorosi menshi, n'abaturage badahigamira imodoka wahagera nko mu musozi, abanyamagare nabo bagafata ku modoka inyuma, abana nabo nuko mu bice by'ibyaro barazurira, kandi hagira ugira ikibazo tukaba ari twe tubibazwa nk'abashoferi.
Ari ndo mesababisha tuzeye ibintu bivitwa ambavyo sisi madereva icangamoto ambayo tunazipata
mu muhanda urebye abanyamaguru bo baba basa n'abafitiye icyizere cy'uko ngo nta munyamaguru ugira ikosa, niyo mpamvu batita ku binyabiziga cyane, ahubwo bakabona yuko ikinyabiziga aricyo kiri buze guhigamira umunyamaguru.
Batubwiye ko no muri Kongo hari igihe wagiruka hatwarira, aho ubona abaturage bahugereranyije n'abanyarwanda ni bande bagenda mu muhanda neza cyangwa se bitwarira ikinyabiziga.
Urebye muri Kongo abanyamaguru baho batinya ibinyabiziga cyane ugereranyije no mu Rwanda, kuko umukongomani yageze muri Kongo niba abafite ubwoba ko ikinyabiziga kiri mu mugonge yagiye kwambuka, arabanza akareba hirya no hino akareka ibinyabiziga bigatambuka.
Naona boko unapandisha mlima huwezi ukasimama mlimani kwa ajili ya kuja kuwafuza watoto, ukisimama wanakimbia. Sasa utafanya
niba uri mu guterera umusozi ntushobora guhagarara ngo uje kwirukana abo bana, gusa nk'uhagaze gato bakiruka wagenda bakongera bakurira, none ubwo urumva azakora imirimo ingahe, kandi abandi bantu bakanababona ntibababuze. Rwose turasaba ubutegetsi kwigisha abaturage ntibazongere kurira imodoka zigenda, bigabanya impanuka mu mihanda, kugira ngo twe nk'abanyamahanga twe kugirira ibibazo mu rugendo. Abanyamagare nabo kuko ubutababona baraza bagafata ku modoka ari nk'abatatu cyangwa bane, ukagenda wagera nk'aho uhagaze bitunguranye akabakubisaho nk'umutwe akabavuyeho n'igare, haba hari indi modoka inyuma ikamuca hejuru bakavuga ngo nuriya munyatanzania wa mugonze bakadufata. Hari abantu benshi bibaho, ubutegetsi ntiburabasha gukemura iki kibazo, rwose buri uko gabishakira umuti bigabanya izi impanuka, kuko abaturage ntibatinya amamodoka.
Ikariye kideti kupunguza izi ajali ni hatari sana kwa huku Rwanda, huwa raia hawaogopi magari.
Cyo nasaba abanyamaguru no kujya baratinya ikinyabiziga cyangwa bakamenya ko ikinyabiziga ni ikintu ko byagenda kose ushobora gushaka gufata na fre wamugezeho bikanga ukaba wamugonga, kandi nawe naguba wateguye kumugonga. Icyiza rero ni uko bajya barakoresha ubushishozi buhagije kugira ngo hatabaho ikibazo cy'impanuka itunguranye bitewe n'iki, bitewe no kunyagirije ibinyabiziga.
Paka tudafika tuwa kama kipindi cha asubuhi wanafunzi watakwenda shule,
niyo bigeze mu masaha ya mu gitondo abana bajya ku ishuri, iyo giparisi utarahaguruka ntiwiri guhaguruka, urareka bakabanza bakagenda barangira ukabona guhaguruka, kuko biba bigoye cyane, dutinya ko twakora impanuka. Turasaba rwose ko leta yadufasha ikigisha abaturage bakajya bashishoza mu muhanda.
Serikali tunayomba msaada wao ijaribu kuboresha tena kwa hali hii hapa kwa raia, ichunguze, ni hatari sana hii.
Nuko rero harakoze mgenzi wacu Claude Ganza Munyamagana kuri ayo majwi ya polisi bidogera abagendesha amaguru ko bataborohereza, yadutororokanirije mu kanya turaca turandaniriza mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Inkuru imwe yo mu ikambi tubafitiye aho impunzi zo mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri mu ishyirahamwe ikora ibizuku zivuga ko zihangayikishijwe no kuba zikora ibizuku ariko ishyirahamwe rya ADRA ryamara kuzifata ntizihembwe. Inkuru ya mgenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
Bamwe mu banyamuryango bibumbuye mu mashyirahamwe yo gukora ibizuku ndetse no kurengera ibidukikije bakorera mu nkambi yo mu Rusenda bahangayikijwe n'amadeni batewe no kuba bakora ibizuku, ariko ishyirahamwe rya ADRA rikaba ryaratinze kwishyura aya mashyirahamwe, dore ko iri shyirahamwe rimaze amezi ane ridafata ibizuku izi mpunzi zikora.
Ubu unye aho tugejeje ubu turamaze guharura association yose ibizuku ifise quantité en tonnes hamwe na madeni dufite abantu twasanze muri rusangi dufise amatoni amajarira 80 nimwe sifise tukatugise na madeni hamwe na madepense bakoresheje agera ku 1,000,000 by'amadolari. Rero twamaze gutanga ico kibazo twagize hayi musantere w'ikambi nawe yavuze ati ngiye kuvugana na HCR na ADRA kugira turabe ingene boza kubagurira. Ngo dufise ingwanire ikomeye cyane abaduhaye ibikoresho twakoresheje bayiduhaye ku madeni abakoze ibyo bizuku babikoze ku madeni uratabwo tugira ko iterabwoba ryo kwashaguza turi amazi. Ni kibazo rero gikomeye gose twashaka gusaba ko abaraba ikambi bosha ingufu zose zishoboka kugira ngo yongwane ipe mu nzira. Hanyuma ikindi nacyo ni bizuku dusha gukoresha no mu gutekesha ibifungwa by'abarefuge. Donc boza bakabigura abarefuge bacaronkiraho ngena cyangwa guteka ifungwa byabo uko nta nkwi ziva mu kantu mu ishamba.
Niyo kwizerwa Janeti yavuga yuko yatangiye gukora akazi afite icyizere ko kagiye kumuvana mu bukene, ariko atangazwa n'uburyo bakora abakoresha babo ntibabishyure kandi baba batakaje umwanya muremure bari gukora ibi bizuku.
Kuva mu kwezi kwa kabiri dukora ibizuku ntibiragurwa ngo tubone ko natwe twikenuye mu ngorane dufise. Abana barakenye impuzu natwe turakenye ibyambagwa n'imbizo fungwa tuzironka akakazi batugiye ngo karaje tuzikenura turakoresha ingufu mbwa ntibaragura na hamwe. Rero amaso tuyahanze aba bashefu dukorera ngo mwatujyane mukoreje bazogoreje bazogura, ariko mu kwaka binturabona yuko hinjiye n'umunzani ngo baje gupima.
None mufite ikibazo yuko mukora bikabura isoko?
Yego, ikibazo cyagifise ko tumenye ngo tuzokora dukorera ubusa tuzokora turonka isoko ribigura. Dushaka rero abategetsi babijege batugurire natwe twikenure turakenye twirwa kuri zuba bwa turi ko abana boronka gahuzu natwe abyeyi turonka kambagwa, ariko ntako turonka kubera misiri myinshi dukora.
Iki kibazo cyo kutagura bizuku byo gutekesha muri iyi nkambi cyatangiye kugaragara nyuma yawe ishyirahamwe rya ARD ari naryo ryari risanzwe rigura ibi bizuku rihagarika imirimo yaryo yo gukorera mu nkambi yo mu Rusenda. Ishyirahamwe rya ASR ryatangije umushinga wo gukora ibizuku muri iyi nkambi mu rwego rwo kurengera ibidukikije, ariko kuba ibi bizuku bikorwa bikabura ababigura biri mu bitumiza impunzi z'Abarundi zijya mu mashyamba y'abaturage b'abakongomani gutasha y'inkwi.
Inkwi z'abantu zenyi amashyamba y'abandi bagomba bagenda yabarefije baguma babafatira mu mashamba kandi bizuku ngaha ayi biriho ADRA ibiguze abarefeje ntibosaba kuza gushwenya mu mashamba y'ababembe. Rero bafashe kuko mu nyuma hazotera ingorane imvuru ndende usange ababembe n'abarefeje batanguranye kugira iki kugwana kubira ibijanye n'inkwi.
Twagerageje gushaka umuyobozi w'ishyirahamwe rya ADRA ku rwego rw'inkambi yo mu Rusenda kugira ngo atubwire zimwe mu mpamvu zituma batinda kugurira aya mashyirahamwe ibizuku, ariko ntibyadukundira ko tumubona. Izi mpunzi zo muri inkambi yo mu Rusenda zikora ibizuku zivuga yuko ari amashyirahamwe 15 n'ishyirahamwe rya ADRA ribereyemo umwenda wo kugura ibizuku bingana na toni 481, ariko ubwo komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi yo mu Rusenda hamwe n'ishyirahamwe rya ADRA byagendereraga aya mashyirahamwe akora ibi bizuku basanze ari amashyirahamwe 12 akora ibizuku ndetse afite na toni 396 y'ibizuku. Mu gihe ibi bizuku bimaze amezi ane bidahabwa impunzi ngo zibikoreshe, ni nako izi mpunzi zikomeje gutaka ubukene bw'inkwi, dore ko zimaze amezi atandatu yose zidahabwa inkunga y'inkwi. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo arakeneye no kuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Dushimire inshuti bakunze mwe mwari ko muratwumviriza muri ahatandukanye, twongera tubatumira mu biganiro byacu byo mu masaha ari imbere. Muri ivyo harimo nk'ikiganiro muri Isanga muzagwikurikira kuva saa 10 gushika saa 11 mu kimakuru mu masaha yo ku Burundi mu Burundi no mu Rwanda. Hama igice saa 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi, igice saa 1 n'igice naho za kuba ari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika mayavuga ku isi haza ko harimo iyerekeye umubonano wa perezida wa Amerika Donald Trump hamwe na mgenzi wa Burusiya Vladimir Putin. Yakoze Macbill Liabero ni wegeranije amajwi hamwe na engineer Patrick yamfashije muhinga bw'ivyuma na Lidiane nahaze kuri micro tuzongerejo nkaho twahereye.